radio indundi culture amakuru mu kirundi
mwiriwe mwese muteze amatwi ibiganiro byacu kaze muri ano makuru kuri no mugoroba gizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu yatangaje ko gushika mu mwaka w'2030 atagiturire kizoba kikivugwa mu Burundi yabishikirije kuri uyu wa gatatu hugurugwa umugambi wo kugwanya igiturire mu Burundi. Hatangujwe umugambi wo kurondera uburyo bwo gufasha impunzi z'abakongomani bari mu bibanza bitandukanye kuri uyu wa kabiri. Uwo mugambi uzomara amezi ane. Mu biri muri uwo mugambi ni kurondera imfungurwa n'uburaro bigenewe izo mpunzi zahunze bivuye ku ntambara ziriko zibera muri Congo muri komine Nyanza mu ntara ya Burunga. Tubabwira urudandazwa rw'abana babigeme bakugwa mu mashure bajanwa mu gihugu kibanye ca Tanzania. Aya n'ayandi ni mukanya
Radio Indundi Culture.
Ndasubiye kuba hamwiriwe ubonaho inkuru imwimwe ukwayo muri ano makuru mugira mushikirizwe na Kristalize Harerimana fatikanije mu buhinga bw'ivyuma na Matthew abona Yesu. Mwari mwejeye kuvyumva mu ngingo nkuru nkuru zano makuru kumugambi wo kurondera uburyo bugenewe gufasha impunzi z'abakongomani ziriko zakigwa mu Burundi muri no minsi watangujwe kuri uyu wa gatatu ugiye kurangurwa na leta y'u Burundi ifadikanije n'amashirahamwe mpuzamakungu ahakorera gushika mu kwezi kwa gatatu mwaka uza. Mu bikorwa byihutirwa bizorangurwa harimo kurondera imfungurwa n'uburaro bigenewe izo mpunzi. Impunzi zimaze gushika mu Burundi rero kuva ku wa gatanu Kigarama turimwo gushika kuri uyu wa gatatu ziharugwa mu 90,000 nayo uburyo bukenewe muri ubwo bufasha bukangana miliyoni 33 z'amadolari y'Abanyamerika. Olivier Kwizera atugire ku muriri.
Iyo nama yerekeye kurondera uburyo bwo gufasha impunzi z'abakongomani umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano yerekanye ko hari ibibanza byakira izo mpunzi bisa n'ibyarengewe. Leonidas Ndaruzaniye yamenyesheje ko gushika ubu leta y'u Burundi yashizeho ikibanza cyo kwakira izo mpunzi mbere ibikorwa byo kugitunganya biza byaratanguye.
Kia twakize impunzi nshasha mu gatega kazo leta y'u Burundi iza yaronse ikibanza kifise uburinganire bwa babaye gitari jana cyo kwakiramo izo mpunzi kiri muri zone Kayongozi komine Ruyigi. Ibikorwa byo gutunganya ico kibanza birabandanya.
Uwuserukira ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi hase Brigitte No yagarutse kuri bimwe mu vyankenerwa vy'ibanze mu mugambi wo kurondera uburyo bwo gufasha izo mpunzi.
Muri uwo mugambi wo kuronderera amafaranga twotangurira ku buraro, ifungurwa, ivy'amagara, gukingirwa eka n'ibisata byose.
Mu ishirahamwe mpuzamakungu berekana amafaranga akenewe kugira impunzi zoroherwe. Vyorekenya naka kiyomya avuga ko ivyo bisaba imiliyoni 33 z'amadolari y'Abanyamerika.
Kwabonye ko hakenewe imiliyoni 33 z'amadolari mu kiringo cy'amezi ane.
Mu byashikirijwe muri iyo nama ni uko gushika ubu leta y'u Burundi maze kwakira impunzi z'abakongomani zaba 90,000 muri 12,000 786 nibo bamaze gushika ibusuma mu ntara ya Buhumuza bivuye ku ntambara zihuza leta ya Congo n'umugugwana M23 mu buseruko bw'icyo gihugu kuva kwa gatanu Kigarama uyu mwaka. Ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi hase rivuga ko amafaranga amaze kuboneka harugwa ku miliyoni 3 z'amadolari y'Abanyamerika.
Olivier Kwizera urakoze. Ubushikiranganje bujeje umutekano n'intwaro yo hagati mu gihugu bwo bwihaniza izo mpunzi gushikira mu mihana y'abantu mu Burundi haba mu nshuti zazo haba mu mazu zipanze. Mu itangazo ryashikirijwe n'ubwo bushikiranganje kuri uyu wa gatatu umuvugizi wabwo Petero Nkurikiye yagabishije abarenga kuri iryo tegeko ahamagarira abajeje intwaro n'umutekano kugenzura imihana yose yoba yashikiyemwo impunzi mu gihugu. Abo babonye barungikwa mu bibanza vy'imfata kibanza mu kurindira ko boshikanwa mu makambi y'impunzi. Hamwe mu mashirahamwe yigenga abona ko hakwiye ugukorera hamwe kwayo kugira urugamba rwo kugwanya igiturire rugira ico rushitse ko abarongoye ayo mashirahamwe babishikirije mu kiganiro catunganijwe n'ishirahamwe Oricom gishinze kugwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta mwisekeza ry'iminsi 16 ryo kugwanya igiturire. Muhinga mu vy'ubutunzi n'intwari bereye Diomede n'interetse wavuga ko imwe mu nzira nyinshi zotuma igiturire gituzwa ari uko ibijanye no kukigwanya byo kwigishwa kuva mu mashure y'intango bamwe mu bagize inzego za leta bitavye ico kiganiro bavuna yakagohe abanyagihugu kudatangira igiturire ivyo bafitiye uburenganzira Egide Nahayo
Mwicho kigani lo chatu nga nijuwe nishira mwishize kwa njibiturile olikome awalonga mashirama danini vichero vya politike vita vichu kigani ilo vere kanye ukukukule ramu kwa yo mashira hamwe vyo ufasha kugiru kwa njibiturile vigiricho vishite ko eduwa akibari ndambi yari ya suriki unanimu za masendika kosibu
organiza sodo la societe civil yere sendika abobo se wala vichu mahuri yeko bategrezwa kuja hamwe bakagira yorezo Le plateforme de lutte contre la corruption bakagira planification hamwe nibaza kubwanje ko ari naho byogira efficacité
nayo kubwaye makinese ngiyumva yaserukishira hamwe yabo kenyeze ibikorero twabo afabe wasanga ibijanye no kuvuga ibyo kugwanya igiturire byo hera mu rwego nshingwa bikorwa rwa leta ariko kandi hakanashigwa imbere bihano kuko araho navyo bimaze kugabanya ingeso yo kujya igiturire
kanda ni periode tone mugasibira nk'ama ministere nk'atatu aho mubona nyene ibiturire byatsindaro hama mukabakorera ko hama mukevariwa je mvuga gucyo kuko hariho uturorero duto tudakunda kuboneka cyane mugabo ubona yuko hari ahantu hamwe hamwe igiturire kiriko kirahera kuri aeroport uravye neza buryo abanye bakoze bo muri OPR igiturire gisa n'icyahinze non pas kumbure parce que ils sont éduqués mugabo kubera batinya ibihano
Mwinga mwijaye n'ubutunzi n'intwari bereye avuga ko gushika mu Burundi igiturire gisa n'icamaze kuba mu migenzo y'abarundi byo mede n'interetse abona ko ibyo kugwanya igiturire byo kwigisha kuva mu mashure y'intango gushika muri za kaminuza
kubona abana batigakirikare ko gukina rusangi kutagikoresha neza ko ari ikosa ibyo bintu ntivyigeze biboneka mu migenzo y'abarundi ubu biravugwa mu mashure mu byo bigisha muri civisme muri za kaminuza ibiturire ntivugwa cyane
gushika mu ntango z'umwaka wa 2024 Urundi bwari bufise amanota 20% mu kugwanya igiturire kugukiganyo gitangwa n'icyangwa muzamakongo rirwanya igiturire Transparency International ariko umuhinga n'interetse abona ko ari cizere cyo kwigiturire gishobora kugwanywa mu Burundi
Icizere kirahari ufatiye ku bitabo byandikwa tufatiye kuri imbono kazavuga ahari gushaka ko kugwanya ibiturire hariho uwi muntu yovuga nk'umukuru w'igihugu ko bivuga kenshi cyane umwizero rero nubonye ne yuko hari gushaka ariko bitezwa guhera hejuru bigashika hasi
Dograsias Ndikumana umuhanuzi mu byaje ajwe harimo gukurikirana ibikorwa by'amashyira hamwe yigenga n'amashengero mu bushikiranje bw'intwaro yo hagati mu gihugu yitaje ico kiganiro agira inama abanyagihugu kudatangira igiturire byo bafitiye uburenganzira atacu barinze gutanga
Ezide nahaye urakoze leta y'u Burundi rero itangaza ko gushika mu mwaka w'2030 igiturire kibwirizwa kuba casezerewe Burundi byatangajwe n'umukuru w'igihugu kuri uyu wa gatatu Gitega aho hari haramutse hatanguzwe umugambi w'igihugu wo kugwanya igiturire umugambi wubakiye ku nkingi zitandatu harimo kunagura ingendo y'ubuntu umukuru w'igihugu yategetse ko uwo mugambi ushinga umugwi w'igihugu utobujejwe gutuza igiturire userukiwe gushika ku mitumba n'inkuru yanditse intanguvu yarahatunganirijwe uwo mugambi
Igiturire niki kiragaseshesha rumuri mu gihugu cy'u Burundi nkuko byashikirijwe kuri uyu wa gatatu ku mugwa mukuru wa politike n'umugendozi mukuru wa leta Elizenda ye mu Ruganda gwo kwemeza umugambi w'igihugu wo kugwanya igiturire imbere y'abaserukira inzego inkuru za leta abari mu mashirahamwe adaranira ibyicaro bya politike na bafasha igihugu mu iterambere yamesheje ko uyu mugambi wubakiye ku nkingi zitandatu arizo kwisunga ingendo y'ubuntu no gukunda igihugu mu kutunganya iby'igihugu kurandurana n'imizi ukudahana kunagura amategeko ajanye no kugwanya igiturire guhimiriza abantu gukorera mu muco no kumenyesha ibiba biriko birakogwa guhimiriza abantu mu gushira inguvu hamwe mu mugambi w'ubugwanya igiturire hamwe no gushinga umugwi w'igihugu uzoba ushinzwe gukurikirana gusuzuma no gutsimbataza umugambi w'ubugwanya igiturire userukira igisata cishira hamwe ONU mu Burundi cita iterambere pneu de mucamake ema ngwa ano yavuze ko igiturire kibangamira iterambere ry'ibihugu kuko ibisata by'ubuzima bw'igihugu kiganjemwo bigenda bigoyagoya umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze ko mu mwaka wa 2030 ihangira ari uko atagiturire cyosubira kuvugwa mu Burundi ko uyu mugambi woshiraho umugwi w'igihugu uzoba urongowe ku rwego rw'igihugu n'umukuru w'igihugu na nawo ukazoba userukiwe gushika mu makomine kandi uburikiyemo bose uzujejwe gukurikirana gusuzuma no gusimbataza uwo mugambi wo gutuza igiturire. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamenyesheje kandi ko umugambi wo gukoresha ubuhinga bwa none mu bisata bitandukanye bya leta bizofasha mu kugwanya igiturire. Anise nangu vigitega Radio Indundi Culture.
Radio Indundi Culture.
Radio Indundi Culture hano makuru yabandanirize mujanye n'agateka kazina muntu urudandazwa rw'abana babigeme bakugwa mu mashure mu ntara ya Burunga rurateye impungenge bamwe mu bavyeyi baho ho ku mutumba Buheka muri komine Nyanza. Hari umuvyeyi avuga ko abakobwa biwe babiri bari hafi guheza amashure y'intango bajanywe muri Tanzania, abantu bane bakekwa ko bagizemwo uruhara barahagaritswe bavuye barekugwa ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri. Ivyo ngo bituma hiyongera ubwoba mu miryango, ariko buramatari w'intara ya Burunga Parfait Mboninyibuka muri Munyonyo yari yiyemeje gushira hamwe n'inzego zose kugira ico kibazo gihagurukigwe. Ni inkuru ya Sandre Sindayigaya akoraho mu manuko bw'igihugu.
Iryo nyuzo ry'abana babigeme bakugwa ku mashure ryavugwa mu duce dutandukanye tw'igihugu ibituma makenga yiyongera mu banyagihugu ku mutumba Buheka muri komine Nyanza akaruru kavuba kerekana uko ico kibazo cyifashe. Irene Nishimwe ni umuvyeyi avuga ko abakobwa biwe babiri bari hafi guheza amashure yabo bajanywe bunyuruzwe mu gihugu cya Tanzania.
Nashaka gutakamba menyesha abategetsi batandukanye cumu babaro mwishi ngende ko ndatotezwa abana banje baza kugurishwa bakuwe mu mashure nakagika abantu baduka bacuruza abana babashora mu bihugu bitandukanye.
Asaba inzego zibijejwe kutabara kugira ngo abana basubizwe mu gihugu bongere basubizwe ku mashure.
Nsaba rero abashobora kugira icyo bafasha kugira ngo bamfashe kubw'iyo mpamvu rero nasaba nshimize kugira ngo umuntu wese afite icyo ashobora gufasha amfashe ndabukunda gatera k'abana banje ho garukigwa.
Nuko umubyeyi abivuga ngo hariho urunani rutunganye ico gikorwa cy'urudanaza rw'abo bana cyane cyane babigeme naho abantu bane bakekwa ko bafise uruhara muri iryo nyuruzwa bahagaritswe ku wa gatanu bintu biheze ku mutumba Buheka muri komine ya Nyanza ngo buba baraye barekuwe ku mugoroba kuri uyu wa kabiri ibituma makenga yiyongera mu miryango y'abatwariwe abana. Umubyeyi avuga kandi ko hari abamubwira ko iterabwoba bamubuza kubandanya gukurikirana abo akeka mu nyuruzwa ry'abana biwe. Twagerageje kuvugana na musitanteri wa komine Nyanza Diomede Dusengimana ariko ntibyakunze ko tumuronka ku murongo wa telefone. Twibutse ko ukwezi kwa Munyonyo guheze buramatari w'intara ya Burunga Parfait Mboninyibuka yari yasezeranye ko inzego zose z'igihugu zizokora ibishoboka byose kugira ngo ico kibazo cy'urudandaza rw'abantu cyane cyane abana gihagurukigwe burundu.
Imisi heze twaragihagurukiye kandi n'ubu tukiriko mugabo kubera kuko tubona yuko abo turiko turagwana nabo cyane cyane sabo bana n'abantu cyane babifise mu inyungu. Tukaba rero twarahagurutse nk'abajejwe intwaro, abajejwe igipolisi n'abajejwe ubutungane. Iyo turonse inkuru nk'izo turaheza tugakurikira abo bantu bose bari nyuma y'ugo rudandazwa ingingo zigafatwa abantu bafatiwe muri ico caha kenshi bakunda kubacira urubanza rw'ikibiriraho kugira ngo turabe yuko iyo ngeso toheba tukayituza burundu.
Abahuye n'ico kibazo basaba kumenya nimba iryo sezerano ryo gukangura inzego zose rizotuma iyo migwi ituzwa cyane cyane ko intara ya Burunga ikoreshwa nk'inzira bacuruza abantu berekeza cyane cyane mu gihugu kibanyi cha Tanzania. Burunga Serge Sindayigaya Radio Indundi Culture.
Tukivuga ibijanye n'agateka kazina muntu turabandanya kandi kubashikiriza bimwe mu bigize amategeko agenga ingo n'imiryango mu Burundi. Nkuko tumaze iminsi tubibabwira muri kino gihe hari amashirahamwe amwamwe yishinze kugwanya amabafatiye ku gitsina mu Burundi anegura ku inyigisho zihabwa abitegura kugira ubugeni zigenda zibonekamwo ukudebukigwa. Uwo munsi tuvuga ibituma haba ukwahukana bivuye ku gushaka kw'abubakanye. Ivyo biba mu gihe ubuzima abubakanye babona ko bwabankiye bitagikunda ko bobandanya abubakanye. Jotamira tuzi
ingingo y'ijana 87 y'iryo tegeko niyo yemerera abubakanye gusaba kwahukana bavyumvikanye mu gihe babona ko ubuzima babayemwo bwabankiye gose. Abubakanye babisaba muri sentare y'intango barandika canke bakabibwira umwanditsi w'imanza bakavyandika hama abubakanye bompi bagatera ku mikono nkuko bitegekanijwe n'ingingo y'ijana 189. ingingo ikurikira isaba ko imbere yuko bahukanishwa habanza kwerekanwa aha abana bazoreregwa ukuntu ivyo batunze bizogabugwa n'ibindi. Ingingo ija na 192 iha ububasha umucamanza bwo kwihweza neza ko ibirego vyabo basaba kwahukana bifashe, arabatumako akabumviriza kubijanye n'ingingo zijanye n'ineza y'umwana. Batumvikanye uwo munsi barasubira gutumwa ko hagati ya meza 2 na 6. Mu gihe umucamanza yemeye ibirego canke impinyanyuro z'umucamanza kuri ivyo birego zemewe n'abitwaye basaba kwahukana, umucamanza acafata ingingo ubwo nyene zerekeye ubuzorera abana, kutabana mu nzu n'ibindi bitegekanijwe n'ingingo y'ijana 193. Iyo ngingo nyene ibwiriza umucamanza ko aha abasaba kwahukana ikiringo kiri hagati ya meza 3 na 6 co gusubira kwiyumvira kuvyo bariko barasaba. Bagarutse imbere y'umucamanza inyuma y'ico kiringo bemeza ko bashaka kwahukana nyene, umucamanza acafata ingingo yo kubahukanisha. Ingingo y'ijana 194 ibwiriza sentare kubanza kumviriza ico umuryango w'abasaba kwahukana ugona imbere yo gufata ingingo.
Urugero rwo kuronsa ingurane y'abakorera mu gisata cy'abarimyi mu Burundi gwavuye ku gice kimwe kwijana ruja ku bice 10% mu myaka 10 iheze. Mu birori byo gusozera indwi yahariwe amabanki kuri uyu wa gatatu, ishirahamwe ry'amabanki n'amashirahamwe y'ukuziganya no kugurana na kerekanye ko naho biroko hari ntambamyi y'ukutishura madeni afatwa nabo barimyi kubera ingurane zitandukanye. Abahinga mu by'ubutunzi babona ko leta yotunganya ico gisata gushasha, ariko leta y'u Burundi ivuga ko hariho ibiriko birakogwa. N'inkuru ya Diodone niyo yanzigamiye.
Imyaka 10 yarangiye ingurane itangwa n'amabanki n'amazi y'ukuziganya no kugurana na mu Burundi avuye ku gice kimwe kwijana aja ku 10%. Naho biruko ico gisata c'urimi kiracibonekeza mingorane ahishiramwe ry'amabanki n'amazi y'ukuziganya no kugurana na bivuga ko naho ayo mabanki bayatanze ingurane adaheza ngo yishugwe, ivyo navyo bigaheza bigatera ingorane. Uyu ni Roger Fleury Gijistre ntwenguye ariramutswa.
Intamba myiduhoranyazo cane cane bivanye kumbure no kubutozwa igihugu babwifashe ni cane cane amafaranga atishuwe, ivyo birasubiza inyuma amabanki, bigasubiza inyuma nabikora twabo, kuko cyusanga ingurane yigarutse yaronsoma ikagaruka wundi araronka ubwa hatanzwe ingurane ntagaruke ni benshi baheza ntibaronke.
Mu gihe uburimyi ari gisata ngendegwa ko abahinga mu by'ubutunzi abona ko leta iyo gitunganya neza kikaba igisata giteza imbere igihugu, umuhinga mu by'ubutunzi akaba n'umwigisha wa kaminuza Salomon Sabimana yemeza ko umurimyi afata ingurane kugira ngo arangure imigambi y'iterambere mu nyuma heza ari iryo deni.
Umurimyi arondera ideni atari umurimyi arima bya bindi byo kugira afungure gusa, mugabo cancane bishingiye ku byo bazoshora kugira ngo rya deni baronka bazoririhe mu byo bungutse. Ari naco gituma uburimyi ari gisata ngendegwa ko giteza gutunganywa ku buryo igihugu kiva muri bwa burimyi kugira tubeho tukaja mu burimyi kugira tudandaze twunguka.
Leta y'u Burundi ivuga ko itahura uruhara rw'amabanki mu iterambere ry'igihugu. Mu gihe kuri uyu wa gatatu hasozegwa indwi yahariwe amabanki mu Burundi, umwunganizi w'umushikiranganji w'ikigega ca leta Francine Inarukundo aharerekana ibiko birakogwa kugira ngo abagwiza tunga boroherwe.
Igisata c'amabanki mu Burundi gifise gushika ubu uruhara ntangere mu guterera mu butunzi bwacu. Leta y'u Burundi irazi neza ingorane ayo mabanki agira, kuri ivyo ibitari bike biriko birashirwa mu ngiro. Umuntu yovuga nk'igitabo cerekanye ibijanye n'ubutunzi bw'igihugu aho kizofasha igihugu mu vyerekana itunganywa ry'ubutunzi bw'igihugu.
Mu cegeranyo geretse gusohorwa n'ibanki inkuru y'igihugu BRB cerekana ko kuva mu mwaka w'2021 gushika mu mwaka w'2024 ingurane yahawe abakora muri ico gisata yavuye ku miliyaridi zirenga gato 140 mu mafaranga y'amarundi ija ku mafaranga angana n'imiliyaridi zirenga 690 mu mafaranga y'amarundi.
Diodone niyo yanzigamiye. Urakoze. Leta y'u Burundi yarayifashe ingingo yo kuduza ikori ku binyobwa vyambiye ibikoresho vyo kubaka bimwe bikugwa hanze kandi bidandazwa mu Burundi, gukuraho uturusho two kutarihishwa amakori ku bidandazwa bimwe bimwe hamwe n'ibindi bijanye no kuduza amafaranga yitezwe mu kigega ca leta. Ibi vyizwe mu nama shikirangande dasanzwe yakoranye kuri uyu wa mbere. Integoro y'ibyirizwa rimwe ryonyene no kuvuga isubirwamo ry'amafaranga leta itegekanya gukora mu mwaka w'2025 ushira 2026. Mu itangazo risozira ryashikirijwe kuri uyu wa kabiri, umunyamabanga mukuru wa leta Jerome Niyonzima yavuze ko integuro y'iryo bwirizwa ishira imbere ibikorwa bikenewe gusumba ibindi bikaba n'inyungu. inyesho kuvyo abanyagihugu bakeneye kuri kiraje home niyo nzima n'umunyamabanga mukuru wa leta
Mujye butekanywa muri integuro bwafatiye kwiduga cy'ubutunzi ku rugero rw'ijana 4.6 muri uyu mwaka wa 2025-2026 ahanini bikazova ku gisata cy'uburimyi n'icy'ubutare mu ntumbero yo kwagura ahatozwa amakori ingingo zimwe zimwe zarahinyanyuwe ndetse harongewemo n'izindi nshasha kugira ngo amafaranga yinjira asuzumwe yongere akurikiranwe neza nazo ni kuza abatsindiye amasoko ya leta gukura ibintu hanze y'igihugu mu gihe ngaha mu gihugu bishobora kuboneka kongereza ikori ku binyobwa vyambiye amabati misumari ivyuma vyo kubaka imbaho ziva hanze y'igihugu ibikoresho bimwe bimwe vyo mu nzu kurihisha ingurane yahawe abanyeshuri ba kaminuza ubu bahegeje kandi bakaba bari mu kazi gukuraho uturusho two kutarihisha makori byo bita exoneration mu Faransa ku bidandazwa bimwe bimwe gutegeka amashyira hamwe yiharijwe n'umutahe wa leta kwerekana mu kiringo kigereranye ingene inyungu izokoreshwa bitagenze uko naho ayo mafaranga agacya yinjira mu kigega cya leta gukurikiranira hafi igisata cy'ubutare no kukivyaza umwimbu ugwiriye iri bwizo ryakenewe cyane kugira ngo haboneke amafaranga acaguka ibikorwa bitari mu byihutirwa bimaze kuvanwamo hagasigara ibikorwa bizi imbere y'ibindi bikongera bikaza ari nyishu ku by'abenegihugu bakeneye
Amafaranga rero leta itegekanya kwinjiza mu kigega muri uyu mwaka w'amafaranga ashobora kwiyongera ko ivyijana 3.8 ayo izokoresha ziyongera ko ivyijana 2.2 bisigura ko igihengeri kingana n'imiliyaridi zirenga 360 mu gihe mu ntango z'umwaka w'amafaranga caharugwa mu yari munsi ya miliyaridi 440 mu mafaranga ya Marundi Nina hano tukarukirije ano makuru kuri uno mugoroba ni ku isaha 12:41 ndabashimire mwese mwari muduteze amatwi bakoze bagenzanje bamfashije kuyegeranya yakoze matu yabona Yesu yakatuma amajwi bashikira aya makuru mwakomashikizwa na Kristalize Harerimana mugira umugoroba mwiza mwese murakoze